Imumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze gutangariza abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazabagejweho urukingo rwa COVID-19.
Muri Afurika ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu tushobora kuba twabonye urukingo.
Uwo ni Perezida Paul Kagame ubwo yagezaga ijambo ku banyarwanda kuri uyu wa mbere. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania. U Rwanda rwongereye ingabo mu gihugu cya Centrafrique mu gihe havugwa ko inyeshyamba zishyigikiwe na François Bozize zirimo zisatira umurwa mukuru. Amahanga akomeje gufunga imipaka yayo ku Bwongereza nyuma y'amakuru ajyanye n'ubwoko bushya bwa virusi ya corona buvugwa muri icyo gihugu. Ayo makuru n'ayandi ni mukanya, ni mujye kure. Amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. U Rwanda rwongereye ingabo zarwo mu gihugu cya Centrafrique mu gihe havugwa ko inyeshyamba zishyigikiwe na François Bozize zirimo zisatira umurwa mukuru Bangui. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Leta ya Centrafrique imenyesha ko inteko zijeje gucungera umutekano zatewe n'abagabanya ubutegetsi bariko batera begereza umurwa mukuru Bangui. Leta y'u Rwanda n'iya Centrafrique vyagirije François Bozize yahoze ari perezida ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi kandi ko ariko ategura coup d'etat. Yamara arabihakana. U Rwanda rwararumitse kandi inteko amajana n'amajana muri Centrafrique, izo nteko zatangiye gutana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi muri icyo gihugu. Inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU zamenyesheje ko ibitero by'abagwanya ubutegetsi bariko batera bagana umurwa mukuru vyateshejwe. Bozize yarimwe uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi w'Imana muri Centrafrique. Uburusiya bufise abasirikare amajana n'amajana n'ibigwanisho bikomakomeye muri icyo gihugu bajejwe gukingira leta. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagwi yatangaje ko inteko z'Uburusiya zatumiwe mu gihugu hisunzwe amasezerano hagati y'impande zombi. Inteko zijeje gucungira umutekano zishyira hamwe ONU zizwi ku izina rya MINISCA nazo nyene zararumbitswe mu bice byo hanze y'umurwa mukuru guhagarika ibitero by'abagwanya ubutegetsi bafashe ibisagara bitari bike byegereye umurwa mukuru. Perezida wa Centrafrique Faustin Archange Touadéra yatangaje ko amatora yo ku munsi w'Imana azoba nk'uko byari bitegekanijwe.
Amahanga akomeje gufunga imipaka yayo ku Bwongereza nyuma y'amakuru ajyanye n'ubwoko bushya bwa virusi ya corona buvugwa muri icyo gihugu. Nanone Fidele Niyongabo ni ukomeza.
Kuga imbibe byatewe n'ubwoba abantu bafise mu makungu ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwandukira cyane bwiyadukije mu Bwongereza. Igihugu cya Australia cyatangaje ko abanyagihugu bacu babiri baje bavuye mu Bwongereza basanganywe ubwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19. Uburundi, Polonye, Ubuswisi, Uburusiya na Hong Kong byatangaje ko Abongereza batemerewe ku butaka bwabyo. Inyuma yuko umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson agabishije ku bwoko bushasha bwandukira cyane bw'umugera wa COVID-19. Ubuyapani na Korea ya Ruguru byatangaje ko biriko bikurikiranira hafi vyerekeye ubwo bwoko bushasha. Ibindi bihugu bitari bike byamaze kugara imbibe zavyo ku Bwongereza birimwo Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuholandi, Autriche, Ireland, Ububirigi, Israel na Canada. Ukwiyadukiza ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 kubaye amezi make imbere yuko byari byitezwe ko inshandago ziboneka ku bantu benshi bikaba byatumye haba ubwoba bushasha kuri icyo kiza kimaze guhitana abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 700 ku isi n'abantu barenga 67,000 mu Bwongereza.
Ibihugu byashyize umukono ku masezerano akumira Irani gukora intwaro za nuclear byiteguye kongera kwakira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko Perezida Donald Trump yari yarakuye icyo gihugu muri ayo masezerano. Nanone Fidele Niyongabo ni utugezaho iyo nkuru irambuye.
Ibihugu bigisigaye byateye igikumu kuri ayo masezerano yo mu mwaka w'2015 zerekanye no Moscow mbere ko ziteguriye kwakira kugaruka kwa Amerika muri yo. Perezida wa Amerika Donald Trump yakuye igihugu ciwe muri ayo masezerano mu mwaka w'2018 mu kuvuga ko ahengamiye ku ruhande rwa Iran. Joe Biden yatowe kuba perezida yari muri Leta ya Amerika yateye igikumu ku masezerano n'igihugu cya Iran. Tangaje ko azorondera kuyasubiramwo niyo Iran yasubira kuyubahiriza. Abashikiranganji bo mu bihugu by'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi na Iran hamwe n'abaserukiye umuryango w'Ubumwe bw'Uburaya batangaje inyuma y'inama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video ko bababajwe n'uko Amerika yavuye mu masezerano yo mu mwaka w'2015. Iran yararenze ku bintu bitari bike yari yiyemeje gukurikiza muri ayo masezerano kuva Amerika yavuyemo. Yamara yatangaje ko ishobora kwihindukiza kujanye n'ayo masezerano hamwe Amerika yo kuyemeza gusubira kuyubahiriza.
Arakoze Fidele Niyongabo utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangarije abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu bihe bisanzwe ijambo nyiri perezida yagezaga ku banyarwanda binyuze mu nama y'igihugu y'umushyikirano ari ukubera ibihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 kirimo. Iyi nama yarasubitswe. Mu ijambo perezida Kagame yatanze yifashishije ikoranabuhanga yagaragarije abanyarwanda uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu wari uzi bizaba mu mwaka w'2020 ko nta wari witeze ku icyorezo cya COVID-19 cyakwirisi, ndetse u Rwanda rukaba rumaranye nacyo hafi umwaka wose. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda kandi yumvikanishije ko mu gihe gito rushobora kuba rwagejejweho inkingo.
Ibihugu bikomeye ashaka kwiheraho, ibyo bihugu biragenda bigura urwo rukingo uburyo ibindi bihugu kugira ngo baruge birakomeye. Ariko ntabwo bizahera. Hari uburyo bwitwa hari COVAX organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika. Dufite amahirwe nk'u Rwanda muri Afurika, ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu tushobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira nubwo bitaba ko ari abantu bose.
Umukuru w'igihugu yanavuze icyo u Rwanda rwiteguye gukora nyuma yo mu Bwongereza hadutse ubwoko bushya bwa virusi ya korona buri gutuma ubwandu bw'iki cyorezo buzamuka ku muvuduko ukabije.
Ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya mbere coronavirus, abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo, indege zihagarikwa n'ikigwa, natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo. Ntabwo twakwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze kandi twebwe dukomeze. Turaza kubyiga vuba mu gihe gito, turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya.
Ku bindi bibazo bya politiki y'u Rwanda n'amahanga, Perezida Kagame yasubije umudepite Caroline Maroni ukuriye komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamwandikiye amusaba kurekura Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Perezida Kagame yagaragaje ko atatunguwe n'amajwi amaze iminsi yumvikana y'abasaba ku Rwanda rurekura Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda ashinzwe ibyaha birimo iterabwoba, kuko uri mu makosa atabura abamubona nk'umwe.
Family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong. They always try to say, no, we have had this history ourselves. You have, if you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the family that did not commit the crime will always find it difficult to accept that their own actually did that crime, or they will find ways of covering it up or denying it.
Aragira ati no mu muryango iyo hari umuntu wakoze amakosa ntabwo mu muryango bose bemera ko yakosheje na amateka twabayemo urebye hahise hacu twagize imiryango bamwe bajya kwica bo mu yindi miryango abasigaye mu miryango batakoze ibyaha biragora kwemera ko umuntu wabo yakoze icyo cyaha bashakisha uburyo bwo kumuhishira ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu yasobanuye imiterere y'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrique.
Additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces, so this force would really deal with the matter and without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time operating within a legitimate and legal framework.
Ingabo z'inyongera twohereje ku bwumvikane bwihariye zigamije gusa kudufasha gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya amatora cyangwa se umutwe wari wo wose wakwibasira ingabo zacu hatabayeho kubangamirwa n'amabwiriza agenga ingabo zacu zihasanzwe, bakabikora kandi mu buryo bwemewe kandi bwubahirije amategeko. Agarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda rutuyemo, Perezida Kagame yumvikanishije ko u Rwanda rwafatanije n'ibihugu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse ko rugikomeza gufatanya n'abaturanyi. Yavuze ko kugeza ubu hari ibitararangira neza, atanga urugero mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu cy'u Burundi. Gusa Perezida Kagame avuga ko hari ibiganiro biriho bizakomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ko amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba ariho hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yasobanuye ko umutekano wifashe neza nyuma y'impinduka y'ubuyobozi yabaye muri iki gihugu. Gusa yumvikanishije ko ikibazo gisigaye nanone mu majyaruguru aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda, gusa naho akabasanga amaherezo bizakemuka. Muri iyi gahunda ye kugeza ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze, yanaboneyeho umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abanyamakuru ndetse n'abaturage bari mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bakurikiranaga iki kiganiro. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi kuri uyu wa mbere, abagize urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga barahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango.
Ta Ahora mukuru y'amakuru ngira mu Kigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi Bujumbura President Evariste ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiriza ubwirwa nshingiro bemejwe mu ndwi heze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe abagize urwego n'abashinga amateka atibagiwe umushikanganje wa mbere yarenga yome bunyoni bari bashitse nabo nyene ku rugero rwa Valente bagore ikundaro we kuramutse wa sentare yubahiriza ubwirwa cyo barayandi mu gihugu abandi bacamanza batandatu bagize urwego nabo nyene barahiye kutadomena ibanga
Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi,
Agira ati imbere y'Imana tumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe bagorikunda Valente umukuru wa sentare yubahiriza ubwirwa nshingiro niyemeje kubahiriza ubwirwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ivyo njejwe mu bwizigirwa ntahenganye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro umugwi mushaka wagize sentare yubahiriza ubwirwa nshingiro rushimagizwa na bose na cyane cyane ahubwo ya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushiriza amanza kizigenza wa Republika munyamategeko Jean-Marie Bigirimana arongoye tournoi la page Burundi agira ati
twibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka twibaza ko zoba nk'indoto umugabo witwa Valente Bagorikunda n'umuntu yabonetse cyacane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo CNDD-FDD nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ibyo byabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twovuga nk'abantu baharanira hagati y'akazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imyugu y'amatohoza yagira ashirwaho muri 2015 n'inyuma yaho
Bigirimana yibutsa ku isentare ya rwego rukomeye cyane mu gihugu
cyane iyo haduse injyane mu bya politike n'urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari igihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo harabitwaye bavuga yuko amatora yibwe nk'iyo harabitwaye bavuga yuko ibwirizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi n'ubwo ayo yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe uzi gutora abantu mwe nabo cacane kwa mugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose
sentare yubahiriza ubwirwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimo umukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho ibitigiriye vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwirwa nshingiro nyene bibisaba bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Wanyu mu ntara Wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Ishami ry'uburenganzira bwa muntu ry'uwo muryango ritangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi. Ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Tanzania. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotse uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Uwo muryango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi. Mu itangazo ry'igitsata cy'ubumwe bwa Afrika kijeho gateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko hari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cya Tanzania baburabuzwa, bicwa, bafungirwa ubusa, banyuruzwa ndetse akagiraho abatwarwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo. Mu rwego rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri muri ico gisata honorable commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka maraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemo mu mezi aheze. Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi, ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo. Ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi, harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika. Ubu ni umwe mu baserukiye abandi.
Turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijejwe impunzi cya HCR biturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira. Twavuzemo kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi. Uwariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha. Dutegekanya kuguma twitabariza.
Ijwi ry'Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya. Tina Geli umuhanuzi ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba karere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza. Uwo avuga ishyirahamwe ryita impunzi komosi komosi mu butumwa yaduhaye yagize ati: kuva aho habereye amatora mu Burundi, abategetsi b'u Burundi n'aba Tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka. Twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka. Ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo, nyamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo Barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba. Dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo, akaba atakundi bari bafise bagira. Umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania, amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi, Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko babyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira. Kuri ico kibazo ishyirahamwe HCR rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania. Tina Geli yabyijwe ijya Amerika mu butumwa bwihariye ati: sivyo, HCR ntagikorwa na kimwe canke ibyo ryahora riha impunzi ryigeze rihagarika, ahubwo ni kwitegeko ry'abategetsi ba Tanzania. Twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse, amasoko makuru makuru yarugawe, urudandazwa rurahagarikwa. Twarabwiye akatari gake Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi. Ishyirahamwe CBDH Vikari rihamye agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi. Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa.
Ivyo rero bikaba vyarerekanye neza ko ivyo twavuga vyose kwari ukuri, kuko kuva mu mwaka w'2018 twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe, zihicwa, zinyuruzwa, zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu ca Tanzania, ariko ntibyumvikane. Ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu ca Tanzania kigirira nabi impunzi, rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania, ugasaba sentare nyafrika y'agateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane. Impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye zitwara i Burundi mbere, hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza.
Ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi, umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intore y'agatsi mu gihugu muri Tanzania, kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukundiye ko tumuronka. Ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'11, uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu. Ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta Tenderi. Yagize ati: harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu, kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano, nta kibanza mugifise muri Tanzania nk'impunzi. Twifuza ko umwaka uza w'2021 uzorangira mwese mwamaze gutahuka. Ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimwo azohava asambugwa.
Turafise amakenga n'ubwoba yuko mu gihe hazoba hasigaye abantu bakeyi bizoca vyoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu, mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tutabarire tuzoja. Abo mukaba bagahunguka abasigaye nabo bakacondera ahantu umutekano mu mitima, bakadushira mu zindi nkambi cyane bakadukura ngaha muri Tanzania katushye mu kindi gihugu.
Haise cyo kimwe no bumwe bwa Afrika basaba Tanzania guhagarika ingendo iyo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna ico yuko cyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Pierre Claver Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi baradijwe ijya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradi yakurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0.
Naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Tugume muri Tanzania, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli. Ni mu gihe bahabwa ibiribwa bitinda gushya bigatuma bakoresha inkwi nyinshi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovini yasuye iyo nkambi aganira na zimwe mu mpunzi zihatuye.
Reka hamahwe rapiyo tuzikuye aha twabwiye ngira ngo inkoko zikibika twavuye mu hira 10 zomara inzizi uraruhuka wohoera wopfiye inyuma y'ibihugu basubirayo nta nk'umuntu arosubirayo mu nzu itangura nyine yarayo busa ngaha twashenye dufyuye amaso urabye n'aburagwayo turabafatanye ne benshi kweri barata imbakezi inyuma y'inkambi bagiye gusenya aramaze guhera abantu benshi kweri umuntu agiye nyine abona karuse ningorane
kuduhimiriza yuko twokora amaziko baranje kuduhimiriza ariko natwe turaraba ati noneho kokora amaziko kandi ducana hanze ni kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkinkeya twaragerageje kuba twoyakora ariko turiko turacana ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwa na nyamaziko ya kijambere tuyakoze turasanga nyene imvura yagwika yonona nibaze yuko natwe ko bodushikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni ko bamwe bamwe yego twe harimo abishobora bashobora no kubyiyubakira ariko bamwe bamwe hariho abatabishobora
ntuta mu ishyamba yaraza baramugaye atagatundi bagwaye mutima twasabye gushyiramo idufasha udukwi tukashaka kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo ntakundi nuko tubona nuko ari kugwa abana tukya babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba bakabagirira nk'ifura mbi bitashoboka turashaka ko
badufashije imbabura baduha n'amakara yo kubicana nyine hadira ko dutuye kwafi abantu tuvuga cya bimwe tabatundi nyanyi mu bicugu niyo dusoye nyine amasari hejuru
tugiye tubagira amasanga nyuma abantu baba mama bakobwa bakavagwa ziho zivakura inkwi zitabonekana hafi y'ikambi niyo zije usanga umunsi wose uraheze abana badafunguye cyane n'abandi bandi kuburyo bashobora ku indya z'umutaga bashobora kuzifata mu ijoro gusa k'umutaga ntibafungure bagira inkwi zivakura
tugasharize inkwi nyinshi kandi ubushaza napfo budasha inkwi rero zigasha zitukura cyane nka kubera budasha hari aho ubwo bushaza abu maze kudasha tubukura kuko nyene budasha gashikuka kujuko nyene kukubera tangu dufi kwe batwigishije yuko dushiramo urukwi rumwe ubwo rukwi rumwe rero nirondereza nyene twakoze nyene hanyuma tukakoresha urukwi rumwe nyene ubwo rukwi rumwe mugabo kubera bisanzwe nyene duteka ubushaza budasha bica bisaba yuko hacagenda inkwi nyinshi hagiye inkwi nyinshi bigaca bisaba nyene yuko hagenda inkwi nyinshi cyane kukubera nyene ubwo bushaza buba budasha
rero twasaba nyene yuko badufashe nyene botuhereza bazabaduha nyene nk'imbabura bakaraba nyine buza baradufasha nyine ku bintu bijyanye no gukara kubwira umuntu hari nk'ubu nka twege harimo abusanga bagwaye asima amaso umutima bikorera n'irya misi yomaze ntabakiyimaze cyacu usanga rero ni ngorane.
Shuti muduteza amatwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru wayashize hamwe ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema ubafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe